Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremeshereje muri studio ya 18 kirongowe na Jewe Diane Nahazi.
None nk'umuntu agenda agafata nk'ibihumbi 200 urumva umufuko nk'ino w'amakara ubwo bw'ibihumbi 25 urumva nahora natugendana ubumuga uteza kubaho nk'ukujya wari we wese akomeye abaho.
Uyu ni umwe mu basirikare bamugariye ku rugamba muri site ya Karurama ya gatatu iri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke. Avuga ku kibazo c'agashara gato baronka kadashobora kubabeshaho mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi. Bati ikibazo turakiza ariko ntimuri mwenyene mu Kenya. Intara ya Makamba nayo iri mu manuko bw'u Burundi vugwa mu kibazo c'amavuriro yubatswe kure y'imihana muti hari ico birica.
Cyarashitse aragwara araremba kubwo urugendo rurerure cyashika kwivurira umwana amaze kwitaba Imana.
Usibye rero abana bamaze kwitaba Imana kuri ayo mavuriro ari kure y'imihana, hari n'abandi bari kubafata imiti ya magendu. Indonizo zizo nkuru zose zice ku masonga turazigaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi ndabwire muri make ko James Comey aheruka gukomborwa amabanga yo kuyobora ikigo FBI kijeje gukora amatohoza ku vyaha yarayabwiye inama nshingamateka ya Amerika ko yibaza ko Perezida Donald Trump yagerageje guhagarika amatohoza ariko arakora ku ikomborwa ry'umuhanuzi mu vy'umutekano. Comey yavuze kandi ko abategetsi bakorera mu biro kwa Perezida babeshe kubijanye n'imvo yatumye ahagarikwa mu mabanga yiwe. Ikindi Komi yavuze mu gihe yari yaramutse arenguka imbere inama nshingamateka ngo yishure ku bibazo bitandukanye nuko atankeka yakombowe bivuye ku matohoza ariko arakora ku vyagirije vy'uko Burusiya bwivanze matora ya Amerika yabaye mu mwaka uheze. James Comey yaremanze ko yanditse ku bijanye n'imibonano yagiraniye na Perezida Donald Trump yamara ko atigeze ayishikiriza umushikiranganje w'ubutungane Jeff Sessions asanzwe nawe akuri ikigo FBI bivuye ko atari ko aremera gukogwa ko amatohoza ku bijanye n'Uburusiya ku bijanye n'uko Perezida Donald Trump yoba yarabereye intambamye utungane mu bikorwa byabwo. James Comey yavuze ko ico kibazo co kwishura uheruka kugenwa ngo abe ariwe akora amatohoza kuri ivyo vyagirijwe ivyo Burusiya. Mumenya ko icaco kubangamira ubutungane aha muri Amerika gihanwa n'amategeko, akaba ari naco catumye Richard Nixon yigeze kuyobora Amerika atanga imihoho hari mu 1974. Perezida Donald Trump ntaco yigeze atangaza mu gihe James Comey yari kwarishwa ku bibazo vy'inama nkenguzamateka. Yamara mukanya kaheze abicishije ku rugaga rwe rwa Twitter hagize ati ndugure twa mugina. Nubwo ivyo Comey yaraye avugiye imbere inama nkenguzamateka birimo ibinyoma vyinshi bije vyuhirira ivyo nari naravuze ko hari abantu batanga amabanga y'igihugu. Nyuma yaho James Comey akaba yaciye aja kubonana mu mwiherero n'abakenguzamateka mu ntumbero yo kwishura ku bibazo yagiye aravuga ko adashobora kwishura ku mugaragaro. Abantu bashika kuri 50 harimo abasirikare bakomeye batatu baraye bishwe igihe abarwanyi b'umurwi Al-Shabab baterikambi rya gisirikare mu ntara isa n'igenga ya Puntland muri Somalia. Izo zatangajwe n'abategetsi b'igisirikare hamwe n'abaraho igihe ivyo bitero vyaba. Bavuga ko mu bapfuye harimo abasirikare 45 bo muri iyo ntara ya Puntland hamwe n'abagwanyi 5 bo mu rwi Al-Shabab. Umushikiranganji ajeje umutekano mu ntara ya Puntland Abdi Yossi Ali yamara yabeshuje aya makuru y'abasirikare bishwe. Kubwiwe yabwiye amenyesha makuru ko abenshi mu bapfuye ari abanyagihugu. Igitero cyo kuri uno wa kane ku ikambi rya gisirikare mu ntara ya Puntland catanguye mu gutana mu mitwe hakoreshejwe inkozi ikomakomeye kwamaze ikiringo kirenga amasaha 2. Ivyo vyatangajwe n'abanyagihugu baba mu mihana yahitwa Af Urur mu ntara ya Bari. Avugwa muri make kandi ijyanye no ingingo igihugu cha Turukiya cyafashe yo kurungika inteko zacu zishika ku 300 mu gihugu cha Qatar izotuma migenderanire hagati y'ivyo bihugu ikomera yamara ikazobangamira uruhara Turukiya yogize mu gusubiza hamwe na Qatar n'ibindi bihugu by'Abarabu bimaze iminsi bifashe ingingo yo guhagarika migenderanire n'ico gihugu ivyo bihugu ko ari bibiri bitera vyinubwa n'ibindi bihugu bivuye ko Turukiya iheruka guha ububasha burenze perezida Recep Tayyip Erdogan ni mu gihe Qatar nayo iregwa ko ifasha imigwi iterabwoba mu kuyiha amafaranga hamwe no gukorana n'igihugu cha Iran gisanzwe kidacana uwaka na Arabia Saudite. Igihugu cha Qatar kirahakana ivyo birego. Perezida Erdogan akamenyesha ko yagerageje gusubiza hamwe n'ibihugu by'Abarabu inyuma yaho bifata ingingo yo kuvavanura na Qatar. Kuno wa gatatu Perezida Erdogan akaba yaciye atuma ko inama idasanzwe rukokoma y'abashinga mateka mu ntumbero yo gutanga uruhusha rwo kurungika inteko zigera ku 300 muri Qatar. Perezida Erdogan avuga ko ivyo bihugu ko ari bibiri bisangiye ingorane z'umutekano. Radijuji Amerika muratukumva kwa FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 muri mu ntara 18 zigizigi y'ugu cyo Burundi kuri yo FM nyene muratukumva mwe muri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatukumva bari mu Rwanda mutukumva ku 104 n'ibice 3 ku murongo wa FM turabahaye ikazi. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku gwa internet ya jeri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ijuki Amerika turi no kuri Facebook adresse yacu ni VOA radio ya ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara na inabice ku masonga mukanya bamwe mu banyagihugu ku mitumba igize commune ya Vugizo ituri mu ntara ya Makamba bafise ingorane zo kwivuza ivyo bikava ahanini ku kutagira ivuriro ribegereye. Zimwe mu nkurikizi bahura nazo ni gusiga ubuzima bari mu nzira baja mu yindi commune kwivuza hamwe no kwitura barumenyi. Abajeje intwaro bahumuriza abanyagihugu bavuga ko ico kibazo kigiye gutoregwa umuti vuba bwango. Umunyamakuru wacu mu ntara ya Makamba Alain Yivirankunda atubwire byinshi.
Benshi muri abo banyagihugu nabo ku mitumba igizwe na Murinda, Mubanda, Mazuru hamwe na Kagege. Abo nabo bakavuga ko bagira uburuhe burenze mu gihe bakitswe n'amagara kumva z'uko barinda kuja ku mavuriro yo muri komine Nyanzarake. Aho ni mu gihe hari abiyunguruza n'amaguru urugendo ruri hagati y'amasaha 2-3. Ikibazo cy'uburyo bwo kwiyunguruza ni yindi ntambamyi abo banyagihugu bahura nayo. Gaspar Niyongere umwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika avuga ati
cyatubangamira rwose kubera uburyo bwo kwiyunguruza kandi tukaba dusanzwe dukenye asanga bariko barakwaga nk'ibihumbi 10 kugenda no kugaruka ntabwo ndonka ndi hangana nyine abana bakaguma ngaho ubwo baburamfata nyine kubera mbuto ko ndabifata. Ikibazo kiba kikomeye kiraremereye kubera mbaye hatana akazi mfise nkora ndi umurimyi ari byo byompaye uburyo bwo kugira ngo niyungurutse ntware abana kwa muganga.
Abo banyagihugu nk'uko babandanye bavivugira kandi nuko icyo kibazo kiriko kiratuma bahitamo kwitura barumenyi. Ivyo bigatuma ababo bahitanwa n'ingwara batigeze bamenya icayiteye kuko bataba bipimishije mu buvuzi bwemewe. Rimwe na rimwe abavyeyi abana barabacikanira ko bari mu nzira babajanye ku ivuriro rya leta biri muri komine Nyanzarake. Yudita Butoyi aravuga uko byamugendeye.
Je nubanageze byago mu gihe mbona yuko abana bashobora kugwara sishobore gushikira ivuriro hakirika cyarashitse aragwara araremba kubwo urugendo rurerure cyashika ku ivuriro umwana amaze kwitaba Imana nabyakiriye nabi kubona atavuriro rihari ritwegereye riri hafi kuko naho umwana yofatwa naho yoremba mugayi vuriro rikaba riri hafi ukitura abaganga ukaraba icyo bagufasha boraba icyo badufasha twebwe abanyagihugu ntizira dutwara urubyaro kuko natwe dusigarana gahinda
byongeye ukuba atavuriro rifise abaganga bapima indwara hafi yabo bituma niyo barenze bafata imiti yari yo yose batahawe n'abavyigiye aha mbere bakavuga ko no muri kino gihe indwara ya malaria yagwiriye bishika bagafata imiti gabanya ubushuhe paracetamol gusa munyuma bagasinzikara kuko bataba bafashe imiti nyezina ivura iyo ndwara ya malaria deo niyo nkuru aha akabona ko ikarata kamu yo kwivuriza ko bahawe na leta isa nuko atacibamariye mu gihe bategerewe n'ivuriro rya leta
iyi kamu ko yatamavuriro yashwegereye tubana numenga nta situmari n'abana bagwaye bifatigiye kinini kugira tu twashikaneyo canke ingendo ndende birashika n'ubundi igahera yikiringo cha giheze tutigeze tukoresha yumva bico bisaba tuguri yindi canke dusaba yindi niyo yindi twarasabye tushaka twayikoresheje nisanze kamu yoroheza abantu bega amavuriro ya leta kuko musanze byari kuba byiza ivuriro ritwegereye kuko bikamera nkuko ko bandi amavuriro abegereye
ibintu biruko mu gihe ku mutumba rubanda ari nawo uri kumasanganzira ahuza imitumba ya Murinda Kagege hamwe na Mazuru aheza umwaka hubatswe ivuriro ariko gushika uno munsi rikaba ritarashobora kugurugwa aha mustaneri wa komine Vugizo Joseline Nibimpa akavuga ko bariko barako ora ibishoboka byose kugira ngo byugurugwe rifise ibikoresho bikwiye
ego kwivuza usanga bigoye cyane ivuza aha hantu ku rubanda turiteze yuko bazoryugurura tukaronka ibikoresho bigatangura gukora kugira ngo abene gihugu nabo borohegwe kwivuza abene gihugu borema kuko leta no muvyeyi kandi bakunda ko bitari kera tuguma tubitanga mu raporo yuko boza kugurura irivuriro ryangaha ku rubanda
ico kibazo cyo kutegegwa n'ivuriro rya leta kwabo banyagihugu kiratuma kandi abakenyezi bibungenze batitaho gukurikiranwa n'abaganga abo twaganiriye bakavuga ko bipimisha mu gice cya nyuma cimbanyi yamara bategerezwa kwipimisha n'imiburiburi gatatu mu kiringo cy'amezi 9 nkuko bihanurwa n'abaganga imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
Urakoze ya live irankunda kuri ivyo vyose utubwiye muri iyo nkuru yindi nkuru narinche ku masonga nuko umugwi w'abasirikare bamugariye ku rugamba bo muri site ya Karurama ya gatatu iri muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke bafise imyidogo yo kubaho nabi iyo nayo ikayifatiye hanini ku bukene bwo kwiyunguruza hamwe n'amafaranga abunganira mu kubaho kwabo muri rusangi bemeza ko atacaba Maria Diane ndonse murantunga umunyamakuru wacu mu ntara ya Cibitoke yaduteguye ino nkuru
Abasirikare bamugariye ku rugamba begeranirijwe muri site ya Karurama ya gatatu muri komine Rugombo bidoga bavuga ko batorohewe mu kubaho kwabo kwa misi yose ivyo babivuga bafatiye kwiduga ry'ibiciro haba kubifungurwa canke kubindi bakenera ivyo bikabuko mugihe bavuga ko kuva basubizwa mu buzima busanzwe mu mwaka w'2026 umushahara wabo utigeze wiyongera aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
muravye nk'ibintu nke nabyagiye birazimba biduga mukabona nk'umuntu yavuye mu kazi mu 2026 bakaba yarageze ku mushahara w'35,000 uwo rero si kuvuga ko ari we wa nyuma wari hagati na hagati harimo n'abafata 20 bagaca bamwandikira yuko bayamuhaye ko ari yazoguma afata ubuzima bwiwe bwose mugaca muraba nk'35,000 byo gushika mu 2017 none nk'umuntu agenda agafata nk'2,000 urumva umufuko nk'ino w'amakara ubwo 2025 urumva urabona tugendana ubumuga uteza kubaho nk'ukujya uwariwe wese akomeye abaho
mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bavuga ko ubukene babayemwo ari nk'ubw'abandi banyagihugu bose umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Colonel Gaspar Baratuza avuga ko bagerageza kubitaho mu kubarosa ibifungurwa bimwe bimwe
ni mu gihugu hose nta na hamwe ubujye bukwiye bari mu mugwi w'abandi birumvikana barafisi ingene babagarukira kabo o ifungu wa wabibaha kawahana makara vishobo kabakabibaha mwawara shima ni imze kuko hayohona bataronga nurutete higia no hino batagira na babagarukira ko ibindi na zunyine bizoza munyuma tuibaza ejo ni hasaneza amikoro akakwira gusumbu kubinu munsi
ababa mugariye ku rugamba bavuga ko ivyo baronswa bigitswe n'ikiro kimwe cy'umuceri hamwe n'ikiro cy'ibiharage ku munsi bakaronkera rimwe ivy'amezi atatu ariko banyene kubironswa bavuga ko bidakwira na gato na cane cane kubafisi imiryango bukurustani umwe muri aba basirikare bamugariye ku rugamba abona ko bari bakuye kuronswa aho barima na cane cane ko intara cy'ibitoke bashizwemo isanzwe yimbuka
nk'umuntu afise umuryango yategerezwa kuba afise harima bakituzana ngaha bari batubwiye yuko tabigiye kuzosha duhaho turima ayo gushika uwo munsi amaso yaheze mu nzira ntituraronka aho hantu
iruhande yaha baravuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza na cane cane ko ubumuga bafise bufatiye ko bacitse amaguru naho bafise amakinga bagenderako Gerard Ntiruhungwa umwe muri bo atubwira ingorane bagira
katwegura bona ko tugenda twicaye dukenera ubutwunguruza aho ucupakiza umuntu asanza gufasha umufasha wawe nyene ari bamwe bita mu garde marade ukiteza kumurihira iryo tike si bintu gira ngo ni ibintu byategekanijwe yuko abo batujejwe ibintu baduhaye ndusanga ari ikintu kitoroshe cyane ivyo rivyo rero twasaba yuko na leta kabisa ico kintu yo kitwigirika gikomeza ko cyane
umuvugizi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi Colonel Gaspar Baratuza amenyesha ko muri kino gihe ubwo bushikiranganje bufise ibisata byinshi ahavuga ko amategeko ariko arasubirwamwo kubw'ivyo Colonel Gaspar Baratuza aratanga icizere kuri aba basirikare bahoze ku rugamba ko nibibazo byabo bizobonerwa akaryo ko kwigwa
ari amategeko ariko arasubirwamwo azoshikira inama ishinga amateka na nkenguza amateka kugira ngo bayemeze hanyuma ico gisata baraba ingene cotezwa imbere kironke uburyo bukwiye hanyuma n'izingorane zose zoca zigabanuka kuko urashobora gusanga uburyo ari bukeye kubera amategeko avuga ibi n'ibi n'ibi ugacubura aho umanyura kuba nibaza yuko ayo mategeko vuba niyaje mu ngiro agatogwa akaje mu ngiro hazoba karusho ibyo byose basaba bigashobora kuronka inyishu
uwaze aserukira aba bamugariye ku rugamba Gerard Ntiruhungwa asaba ko ibibazo byabo yofatwa nkama kugira ntibazoje gusega mu mabarabara kandi barakoreye igihugu
cyo kintu bari bakiye kugifata nkama bakabona yuko atamuntu wo kuguma yicaye ngaho bona ni nayo ngorana iri hajya mu gisagara abaje abantu birirwa barasegerereza tituduhave tuja kubamaramaza tuja mu mabarabara kandi twari twarakoreye igihugu ivyo rero nivyo bari bakwiye kwitaho bakabira twaragwaniye igihugu twara koze imyaka n'iyindi tugasubira kuja kwirirwa mu ibarabara dusega byo babimaramaje
nayo kubijanye n'uburaro aba basirikare bamugariye ku rugamba barashima ko bubakiwe amazu ariko bakagira makenga y'igihe bazohamara kuko atampapuro zazo bararonswa aha bakavuga ko ivyo basaba haheze imyaka itatu ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa bibemereye mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse inkuru imwe yo mwikami mbere yuko tubatahiriza abanyu nuko ibanki intumwa z'ibanki y'isi yose zakorera rugendo rw'umunsi umwe mwikambi yo mu Rusendiri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo aho zaje kuraba imibereho y'impunzi n'iy'abanyagihugu b'abakongomani baba ngaho mu Rusenda kugira ngo barabe ico bo bafasha izinshi mu vyo izo ntumwa zayaze nabo banyagihugu hamwe n'impunzi turavyumva muri no nkuri rambuye ya Vedaste Ngabo
Ibiganiro byibanze cyane ku mishingi y'ibanki bishobora gufasha kugira ngo ibibazo by'ugarije inkambi bibonegwe umuti umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampe yasobanuriye abashitsi uburyo imvuzi z'abarundi zikora kugira ngo zivane mu bukene ariko ko zigifite ikibazo cy'amikoro make aha uyu muyobozi akaba yizera yuko uru rugendo rw'aba bashitsi hari igisubizo ruzatanga kuri bimwe mu bibazo bagejejweho
urugendo rw'aba bashitsi baje ngaha mu inkambi ya Rusenda impunzi z'abarundi nk'uko mubizi rwari urugendo bwo kugomba kumenya ubuzima impunzi zibayemo n'icyo bategura kugira ngo baze babe impunzi noneho zifise n'ikintu zibaye ko kandi bashobora gufasha mu buryo cyangwa mu buzima bwa misi yose by'ukuri kwe bagerageje kutubaza ubuzima tubayeho twaberetse ingorane dufise ngaha mu nkambi mu buzima mu magara y'abantu mu nyigisho ari byo bijanye n'indero mu buzima bwo kwiteza imbere ari naho twahagaze cyane kuko ni navyo bari bakeneye gose mu buzima bw'imibano yiwacu aho tugeze hose mu buzima bw'imibano noneho y'inkambi n'abantu batwakiriye ari bo bakongomani ivyo byose twabigezeho twaberetse ivyo twitegura canke ivyo twipfuza ko byoba tubwiye ko twebwe ubwacu dukwiye gukora imigambi yacu noneho tukaraba ikivamo n'ivyashoboka noneho na haseri nk'ibijanye n'amasabune nk'ibijanye n'ibyimbugwa noneho haseri kabayoza ikanafata igipande gitoya canke se natwebwe bishobotse tukaba twojeje muri bajya basanzwe bagaburira impunzi ari nk'umugiro runaka gashobora impunzi zikaza kugurira aho hantu nimba ari umuceri nimba ari ibiharage bakabigurira noneho ngaho natwe twabasabye rero yuko kuri ivyo bintu turabyifuza kuko dufise inguvu tukora n'abakongomani bakatwereka ati inzira n'izi imirimo bakayiduha ariko noneho turabuze uburyo butuma dushobora kwimbura byinshi inacho twababwiye ko bo dufasha baravuga ati migambi n'imizima ahubwo niyo dukomeze bashobora kudufashamo ivyo rero umva bitegura kazoza kiwacu yuko dushobora noneho kuba ko kwitegura tukagira ibyo twimbuye ari impunzi canke atari nabo hanze bakatugurira
aba bashitsi bakore uruzinduko rwabo rw'akazi mu ngabyo mu Rusenda yakira impunzi z'abarundi zirenga 28 kabo bagejejweho ibyifuzo biraje ishinga inkambi ndore ko babonye umwanya wo kuganira n'abantu 15 bari bahagarariye impunzi z'abarundi n'abandi bahagarariye abaturage b'abakongomani bo mu Rusenda abandi bamwe mu barundi bageze amahirwe yo gutanga ibyifuzo by'amashyirahamwe bayoboye kuri aba bashitsi ba banki y'isi na banki nyafurika itsura amajyambere din
icyo twashoboye kuvuga tugira banki mondiale batubajije ibibazo dufite twavuze yuko dufite ibibazo by'ubuvuzi ibitaro n'ibitoyi cyane bidashobora kwakira abantu ukuntu tungana turi benshi kandi ntibigira ibikoresho bikwiriye byo kuvura abantu twasabye za microscope turasaba na materiale zose zikwiriye kuvura ama service yose ngira turavuga yuko abakenyezi ngaha cyane cyane impunzi zifite ubushobozi bwo gukora imirimo myinshi itandukanye yo kwiteza imbere ariko ataburyo zigira turasaba ko dushingira za microfinance zo kudufasha kandi bagashigikira imirimo nk'iyo kwiteza
ego je nk'userukira ishyirahamwe ruhurikiye mu incabwenge zose zahungiye mu nkambi ya Rusenda nkaba kandi nserukira n'andi mashyirahamwe yose yasanzwe akora ibyayo mu nkambi ya Rusenda ahurikiye mwa barefije twabashikirije ibibazo bikora mutima byinshi mugabo noshobora kugaruka nk'uko ikibazo twaberetse yuko indero y'ugwaruka eka n'abakiri bato idatunganijwe neza mu nkambi ya Rusenda turaboneraho turabasaba yuko boshobora kuraba ukuntu abanyeshuri bahoze biga amashuri ya kaminuza eka n'abandi babandanya kwiyongeraho bashobora kuronswa uburyo bakaje kubandanya amashuri ya kaminuza kuko aribo barongozi
Bwana Diego Marte waruyoboye intumwa za banki y'isi akaba yashimye impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani abasezeranya yuko bagiye kubashakira ibisubizo muri bimwe mu bibazo babagejejeho tubamenyeshe yuko aba bashitsi bari baherekejwe n'abayobozi bahagarariye ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita w'impunzi hase ku rwego rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yadatse ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
Tabiga Fizo abandi Farias ariko akazina kiwe ni Mugani Desire akaririmbo kiwe rero ni ndakumisinze ndagukumbuye mu kinyarwanda ngira ni gucyo nyene Nuko rero twongere duhikaze n'icuti bakunze mwe mutwumva muri mu makambi abatwumva muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika nkano mangu turabatahiriza abanyu tukabahuza n'abanyu kugira ngo mushobore kuyaga mushobore kubabwira ko mufise ku mutima ni weekend tukabahana uturirimbo tumeze neza kugira ngo mushobore kugira umunsi mwiza. Philippe niwe wa mbere twakiriye ku murongo. Mwiriwe Philippe. Philippe amahoro. Aga telefone kawe turumva gose tutariko turumvikana neza. Sinzi ko ushobora guhagarara neza. Sinzi ko ndakumva neza kandi ntakumvise nabandi bisigura ko badashobora kukumva. Uri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania. Havugwa makinga ho Nduta Tanzania ga Philippe. Ako ga telefone na kavura canke no dutsinga twakoranye ko. Ni ako ga telefone kawe. Turumva bita ariko birumvikana neza ijana ku ijana. Philippe adutunge kuko telefone yewe twumva tutariko turumva neza ivyo ariko aravuga ariko turabandanya tubatahiriza abanyu barijya nino ku murongo wa telefone turi kumwe na Ndayisaba. Mwiriwe Ndayisaba.
Ndayisaba mwiriwe neza mahoro.
Murakomeye.
Ego turakomeye ukewe.
Muherereye amajahe namwe.
Turi mu Rusenda.
Mu Rusenda ngaho onye muri Kongo. Havugwa maki mu ikambi ya Rusenda ga Ndayisaba.
Nukore ni sawa nukore turashim.
Uhamaze kihe kingana gute?
Ndamaze umwaka n'amezi atanu.
Umwaka n'amezi atanu wa imyaka ibiri igiye kurumana neza reka tukuhe utashe awushaka kutashe no munsi.
Nagomba. Hello?
Oui.
Nagomba nase Edige. Ari muri komine mugi.
Ego.
Ngongera nkatasha nuwitwa Abyarimana Edige, nawe nyine ari muri komine mugi.
Iyi ntara ya Cibitoke.
Ngongera nkatasha nu mu ntara ya Cibitoke.
Ego.
Mongera ngatasa nuwitwa Leo Nzima Silver nawe nyene ari mu Cibitoke yaratandatu.
Ego. Bose ukabifuriza iki none? Bose ukabifuriza iki?
Halo.
Ni bose ukabifuriza iki?
Ndabifuriza bagira umunsi mwiza.
Ego.
Namagara meza.
Urakoze cyane gose nzayi.
Mongera kandi ngatasha.
Uwanyuma.
Ndabiyumva
bise. Ego. Urakoze gose Ndayisaba ugire umunsi mwiza ngaho mu ikambi ya Rusenda.
Ego murakoze na. Kukumisi ya waye mishi. Kandi na urabizi. Ibi sati mabiri mukunicha. Binu sange.
Rero nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu iwanyu mu ntara cuno munsi dushimire mwebwe mariko muratwumviriza muri ahatandukanye haba ngaho mu Burundi mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi Changuzo Bururi, Makamba, twizere yuko muri komerwa neza. Amakuru yanyu turayarindiriye, uko mubayeho turabirindiriye, mutwandikira ka email kuri radio yacu @gmail.com. Abari mu ntara zitandukanye, mu kambi zitandukanye na mwebwe nuko nyene, abari Nduta, abari na Kival canke Mahama, kino kiganiro ni rwanyu. Yakoze Innocent Kimenye na Junior bari kumwe mu hinga bw'ivyuma, Diane Nahazwe, mari muteramanye ndayifurije kugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu, tuzosure ku munsi wa mbere nkawo twatanguriye. Urabizi,